kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti zacu bikaze mu makuru iyo kuri uno mugoroba. Uri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi abanyagihugu bo muri commune Mutimbuzi na Gihanga barahanzwe n'ikibazo cy'imyuzure ibandanya kubakura mu ngo zabo.
Aha numwavuye amazi yamaze kuhatera. Abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera. Mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kubakura ngaho ikabatwara ahandi. Gutegura imitima ko mucamo yagiye kongene.
Uyo ni Javel Ndirakobuca umushikiranganje w'u Burundi ajeje intwaro yo hagati hamwe n'umutekano. Ihiganwa rya Basketball Africa League rirabandanya kubera Kigali mu Rwanda. Ekipe ya AS Douane yo muri Senegal yerekanye inguvu itsinda Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Afrika yepfo itegekanya gukingira imiliyoni zitanu z'abanyagihugu bayo barenze imyaka 60 mu nshuro ya kabiri itangwa ry'inshandago zo kwikingira ikiza cya COVID-19 imbere y'impera z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Abanyamaroke bagenda kurondera ubuzima bwiza mu karere k'Uburaya barenga ijana baraye boga ijoro ryose buca bashitse mu izinga ry'igihugu cya Espagne ryitwa Kweta mu mazi y'ibahari Mediterane. Abanyafghanistan bafashije Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke ishyirahamwe OTAN bafise impungenge zo gutereranwa mu gihe ingabo zabyo zizoba zimaze kuva muri Afghanistan. Idonido ry'amakuru avugwa hejano hino ku isi. Afrika yepfo itegekanya gukingira miliyoni zitanu z'abanyagihugu bayo barenze imyaka 60 mu nshuro ya kabiri y'itangwa ry'inshandago zo kwikingira ikiza cya COVID-19 imbere y'impera z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Eugenie Mukankusa araduha ibindi.
Byavuzwe na Minisitiri w'Ubuzima, icyo cyiciro cya kabiri cyatangiye uyu munsi ku wa mbere. Minisitiri Zuweri Mukize yari yatangaje ko iryo kingira rizashoboka bitewe n'uko bazaba babonye inkingo miliyoni enye n'igice za Pfizer na miliyoni ebyiri za Johnson & Johnson mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Minisitiri Mukize yavugaga ko inkingo 325,000 za Pfizer zari buhagere mu ijoro ryakeye, bigatuma inkingo zigera ku 975,000 na 780,000. Kugeza ubu Afurika y'Epfo yatumije inkingo za COVID-19 zihagije ku baturage 46,000,000 muri 60,000,000 zituye igihugu. Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko igihugu gitegereje ko urukingo rwa Johnson & Johnson rurekurwa n'ikigo cy'Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti FDA nyuma y'uko ubuyobozi bwacyo bubaye buruhagaritse hanyuma rukongera rugasubizwaho mu byumweru bibiri byakurikiyeho. Byaturutse ku mpungenge z'uko haba ukuvura kw'amaraso ku muntu waruhawe. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cyazahaye mu bijyanye n'ubwandu n'impfu z'abantu 55,000,000 n'abarenga miliyoni 1,300,000 banduye COVID-19. Hari ubwoba bw'imibiri ya gatatu y'icyorezo cya virusi ya corona bwaturutse muri ibi byumweru bibiri bishize nyuma y'uko haboneka ubwoko bushya bw'iyo virusi mu gihugu buturutse mu Buhinde no mu Bwongereza, ari nako ibikorwa by'ikingira byagendaga buhoro.
Urakoze Eugenie. Abanyamaroke bagenda kurondera ubuzima bwiza mu karere k'Uburaya barenga ijana baraye boga ijoro ryose buca bashitse mu izinga ry'igihugu cya Espagne ryitwa Kweta mu mazi y'ibahari Mediterane. Idonido na Thomas Kamirindi.
Kweta mu cyesipanyoro bita Ceuta ni umujyi n'ikirwa gifite kilometero kare 18 ituwe n'abantu bagera ku 80,000. Iri nko muri kilometero 8 uvuye ku mupaka wa Maroc. Aba banyamaroc bahangaye uru rugendo banyuze muri humye polisi z'ibihugu byombi. Barimo imiryango ibiri ifite abana bakiri bato nk'uko umuvugizi w'umujyi wa Ceuta yabitangarije ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasobanuye ko polisi ya Espanya irimo ibabarura kandi irimo ibafata n'imyirondoro. Guverinoma zombi ya Espanya n'iya Maroc rero batangiye ibiganiro byo kureba amaherezo y'aba bantu. Haracyarikara ariko kumenya niba Espanya izabirukana. Croix Rouge imaze kumenya ko bahageze mu gitondo yihutiye kubagoboka ibashyira uburingiti, ibiribwa n'amazi. Mu kwezi kwa kane gushize nabwo abanyamaroke hafi 150 barimo abana 40 bambutse ziriya kilometero 8 boga bagera i Ceuta. Espagne yashubije abari bakuru mu myaka y'amavuko muri Maroc mu minsi ibiri yakurikiyeho. Espagne ntijya iha ubuhungiro abanyamaroc bakuze, yemera gusa gufata abana bakiri bato iyo bagezemo ari bonyine batari kumwe n'ababyeyi babo, guverinoma ya Espagne ikaba ariyo ibitaho.
Tugushimire Thomas. Abanyafghanistan bafashije leta zunze ubumwe za Amerika canke ishyirahamwe ryo kwivuna amaso y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN bafise impungenge zo gutereranwa mu gihe ingabo zavyo zizoba zimaze kuva muri Afghanistan. Eugene Mukankusa abandanye iyi nkuru.
Abasemuzi baribaza amaherezo yabo nyuma y'uko izo ngabo zizaba zimaze kuva mu gihugu. Mu bihangayikishije harimo inyeshyamba no kuba ibyari byagezweho byasubira inyuma ku bireba abagore igihe mu gihugu hagaruka akajagari kaba gatejwe n'abarwanyi b'abatalibani. Abasemuzi n'abandi basivili bakoreye guverinoma ya Amerika cyangwa umuryango wa OTAN bashobora kubona uruhushya rudasanzwe rw'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ruzwi nka Special Immigrant Visa hakurikijwe porogaramu yashyizweho mu mwaka 2009 hanafatiwe kuri porogaramu nk'iyo yashyiriweho Abanya-Iraq. Izo porogaramu zombi zinubirwa kubera igihe kinini zifata n'ibisabwa. Ikibazo cyaje guhurwa n'ingamba z'icyorezo cya COVID-19. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yabwiye abanyamakuru mu kwezi gushize ko Amerika yiyemeje gufasha abo basemuzi n'abandi basivili b'Abanyafghanistani bafashije mu gihe cy'intambara, akenshi nabo ubwabo barashoboraga kuhasiga ubuzima. Abasemuzi byibura 300 barishwe muri Afghanistan kuva mu 2016 kandi abatalibani babyumvikanishije abataryiminwa ko bazakomeza kubibasira, nk'uko Matt Zerer wabaye umwofisiye mu gisirikare akaba umwe mu bashinze umuryango No One Left Behind, bisobanuye ko ntawasigaye inyuma, ukaba umuryango urengera abasemuzi abivuga. Abagize Kongere ya Amerika hamwe n'abahoze mu gisirikare basabye guverinoma ya Amerika kwihutisha ibikorwa by'abasaba visa muri iki gihe bifata imyaka irenga 3.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Muri Afrika y'Epfo urubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma rwigijweyo. Thomas Kamirinda dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Jacob Zuma ashinjwa ibyaha bya ruswa byo mu 1999 ubwo yari vice president wa Repubulika. Areganwa na sosiyete ikora kandi igurisha intwaro yitwa Thales yo mu Bufaransa. Zuma yari yicaye mu rukiko n'abayoboke be barimo Ace Magashule uheruka guhagarikwa by'agateganyo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa ANC, ishyaka riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo. Magashule nawe arimo arakurikiranwaho ibyaha bya ruswa mu nkiko. Ubushinjacyaha buvuga ko sosiyete Thales yahaye ruswa Zuma kugira ngo ayorohereze gutwara isoko ryo kugurisha mu gisirikare cy'Afurika y'Epfo intwaro zari zifite agaciro k'amadolari miliyari 2. Iyi ruswa nk'uko ikirego kibyemeza ingana n'amadolari 35,000 Zuma yagombaga kujya afata buri mwaka guhera mu 1999. Zuma na Thales barabihakana. Uyu munsi urubanza rwabo rwagombaga gutangira mu mizi yarwo, ariko umunyamategeko wunganira Zuma yahise abwira umucamanza ko yiyamye umushinjacyaha mukuru amusaba kwikura mu rubanza. Byatumye umushinjacyaha yimurira iburanisha ku wa gatatu w'icyumweru gitaha ku itariki ya 26 y'uku kwezi.
Tugushimire Thomas. Ufaransa bwemeye gufasha Sudani kuriha madeni yayo. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Diane nini nahazo.
Amafaranga Ufaransa bwemeye guha Sudani agera ku miliyaridi umwe n'amamiliyoni 500,000 mu madolari ya Amerika. Umushikiranganje ajeje ubutunzi mu Faransa Bruno Le Maire atangaza izino fashanyo mu nama iri kihuza President Emmanuel Macron n'abandi bakuru b'ibihugu 18 i Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa. Yavuze ko imfashanyo izofasha Sudani kuriha amafaranga agera ku miliyaridi 50 ifitiye abatandukanye harimo n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI mu mfunyamfunyo. N'amafaranga Ufaransa bwipfuza kandi ko Sudani yokoresha mu gukwega abagwizatunga baze gukora muri ico gihugu kugira ngo gisubire kunagura ubutunzi bwacu. Aha tukibutsa ko ubutunzi bwa Sudani bwasinzikaje n'ibihano amakungu yagiye arayifatira kuva ku ntwaro ya President Omar al-Bashir yakuwe ku butegetsi n'igisirikare mu kwa kane ko mu 2019. President w'u Rwanda Paul Kagame ni umwe mu bakuru b'ibihugu vya Afrika bari muri iyo nama iri kubera mu gihugu c'Ufaransa.
Turagushimiye Diane kuri iyo nkuru. Israel yakoze ibindi bitero bishasha by'indege z'ingwano mu ntara ya Gaza. Diane nini nahazwe arabandanya inkuru.
Igisirikare cha Israel chatangaje no makuru kivuga ko cateye imyobo ikoreshwa n'umurwi wa Hamas hamwe n'inzuza bamwe mu magizo wo murwi. Ivyo nonekariye muri ivyo bitero yamara ntibiratangazwa. Mu gihe impande zishamiranye zirahira zikarengwa ko atanumwe arotahesha, umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yasavye bagenzi biwe bo muri Misiri, Pakistani, Arabia Saudite n'Ufaransa kuja hamwe bakaraba icokorwa kugira ngo kunyinyurana kuri hagati Israel na Gaza guhagarare. Hambavu y'ubwo busabe bwa Amerika bitegekanijwe kwejo kuwa kabiri, abashikiranganje imigenderanire y'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya bakora inama yihutirwa kuri iki kibazo. Ibitero hagati ya Israel na Gaza vyatanguye kuwa mbere uheze, bimaze guhitana abanyepalestina n'imiburiburi 197. Muri aba harimo abana 58 n'abapfasoni 34. Kuwa gatandatu Misiri yarungitse Rusehabaniha zitari nke zo gutora abarenga 100,000 bari bakomeretse ku ruhande rwa Palestina. Ku ruhande rwa Israel abamaze gutangazwa ko bahitanywe n'ibi bitero bashika kuri 10.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika ribandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu.com radio yacu voa.com. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Aho igice kinini cya zone Gatumba iri muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu rengero bw'igihugu hamwe na komine Gihanga muri Bubanza carengewe n'imyuzure y'amazi. Iyo myuzure ikaba yakuye muzaba abanyagihugu batari bake. Haraheze imyaka itatu yikwirikiranya aho mu Gatumba hama havugwa imyuzure ikura abantu mu byabo. Iyi nkuru yakwirikiranywe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Hari urwa mu 3000 birenga nibo bamaze gutiza abo bagahunga imyuzure y'amazi y'uruzi rusize rugabura Burundi na Kongo hamwe n'ikiyaga Tanganyika. Abatunzwe n'uburovyi muri ico kiyaga n'abiri imizi bose bemeza ko ubuzima busanzwe bwahagaze nk'uyu mugabo n'uyu mukenyezi.
Ko twari tubayeho nyene twarima kukura abana nk'ubu honye n'imirima yaratwawe kubana nyene yo rusize maze abaye menshi mu ndimiro hose abantu twarima nyene nuko byari bisanzwe nyene tukarima abandi nyene bagahangayika nyene mu buryo butandukanye ariko rero bivanye n'amazi ubu nta hantu na hamwe umuntu yikora ngo karagenda nuwoza guca gatasha nagenda kugaca kubera amazi ari menshi ntanu namwe atari amazi ubu iki kiya yacu cyose ngiracuzuye amazi ntanu namwe umuntu ashaka kugenda kwi deplasa ngo agende kurondera nagatasha ubu umuntu abayeho nabi nyene ubuzima bumeze nabi kubera nyine amazi cyese mbona ukuntu twobaho kubera ukubaho sinzi ntanu ibyo numva umenga no vuga ukuntu tuzobaho n'Imana yo nyene ibitsi ngende tuzobaho
padufise utuntu twikora kuturima natwo none nyuma y'amazi haziriye yaciyafurira basi unye bamwe twadutunzwe n'ikiyaga Tanganyika naco ni kubera amazi yabaye umwuzurira nta kintu kikivamwo urumva unye dusigaye twicaye ngaho gusa nta buzima tukihafitiye ngaho mu Gatumba.
Umushikanganje yajeje intwara yo hagati mu gihugu kuri uyu wa mbere yagendeye zone za Gatumba na Rukaramuzi mu ntara ya Bujumbura mu Burengero ahakubiswe kurusha handi yagabishije bamwe mu bishyira muri bantu aho nikora kandi ataribo. Jean de la Cobuca
hariho abantu bari ngaha munsi y'aya mahema bafisi nyishi wabo aho mvuga bande umuntu yari umurokatere yarasanzwe apanze inzu mu Gatumba cyanye mu Rukaramo ibi bibazo biri ngaha ntibimuraba warapanze inzu iyo nzu yarapanze yaragiye mu mwuzurira aragenda agapanga iyi n'inzu ahandi hantu hama tugasigara turiko dutorera inyishu abafisi nibazo by'ukuri bateshejwe izabo. Hari abantu bafisa amazu iwabo mugabo usanga bari muri twebwe nyine ngaha ibibazo nk'iri kugira leta ibitorere inyishu nuko itora inyishu z'abakeneye inyishu atari inyishu z'abandi bashaka ko nka leta kandi bafite ibindi ku ruhande. Nagire nsabe rero ko abajejwe intwaro batugirira identification abantu bose bari bapanze igitigira ukwabo abari baba mu mazu yabo bagize ibi byago ukwabo.
Ndira ko bucaye navuze ko tuduce leta ishobora kutwimura mu abantu Burundi bagahamagarira abayifasha kuyifata mu mugongo.
Ahantu mwavuye amazi yamaze kuhatera abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera mutegura imitima yuko inyigo leta izofata ariyo kubakura ngaha ikabatwara hanze gutegura imitima ko mucamu yakira uko ngene niyo nyishu leta izobibona irama nibaza ko leta igiye kwicara kugira itori nyishirama kuri iki kibazo kuburyo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika. Aho rero ndabahamagarire gutegura imitima
arabacha bavuga ngo tuzatuvuye ngo kukaboga ngo kwitanganyika ngo kurusizi ibyo byose mu byitegurire byose ko bishoboka aho leta izobona ikibanza mufisa amahoro n'umutekano abana bakingiwe nizobashira nagire mpamagarire abasanzwe badufasha kubandanya byo kuri badufasha kuko biraboneka ko ari ikibazo gikomeye ahantu hari abantu bangana gutya begeranirijwe atasuzu twasugumwe duhari n'ibibazo bikomeye badufate mu mugongo kandi badashyira mu nzitizi
ariko bamwe mu banyagihugu nka Eliane Minani w'imyaka 49 bifuza kwingingo yo birabangiriwe ko
twebwe twari muri Kenya ya mbere ariko rero kubera amazi ari menshi yaduteye ava muri Rusizi ubu nicyo twosaba twosaba yuko abo dufasha ko bodufashisha hageze nko mu gihe cyo mukwindwi amazi kumbura hari gihe Imana yodufasha rugakama tukaronka imfashanyo yo kuza kudufasha bakadukorera Rusizi bakadukorera idigi yo kuzibira Rusizi aho Rusizi rwose rumenera gwinjira mu gisagara bakaguzuza nyene neza bakadukorera idigi hama abanyagihugu tukongera tukibera amahoro kubera amazi adutera ava muri Rusizi
uyu mukenyezi yanafite n'izindi nkongenge uko abanyeshuri bagiye kubigenzana cyane cyane abimirije gukora ibibazo bya leta
abanyeshuri bose ubu bariko barayerera ubu yabasanzaye sinumva rengere bizogenda sinze ko bagera neza boshobora kubarabira nk'ikibanza nyene kiri ahantu hakamutse kugira ngo bakore ikibazo cya nyuma nyene barabe ingene kubera nihagera kumbura hari gihe amazi imana izodufasha agakama nk'abazokora konkuru nk'ubu bimirije gukora konkuru nibaza yuko bo badeplasa bakabajana nyene mu mashuri y'uburaro kugira bakegera aho bashobora gukora ikibazo neza bafise umutekano kubera aho nta mutekano bafise
mu kwezi kwa kane uyu mwaka abantu bagera ku 1500 niyo batashijwe izabo n'amazi yatanganyika mu ntara za Bujumbura na Rumonge mu manuko bushyira uburengero nk'uko byemezwa n'igisata cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza n'isibe abantu baba 1208 nabo bari mu miryango 1600 birenga nibo bari batashijwe izabo n'amazi y'uruzi Rusizi yarenze inkombe mu mwaka ushize arasendanisha atwara amazu n'imirima abagera ku 1636 barimuwe kuko uturere babamwo twari tugeramiwe kurusha utundi jaurika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge mu Rwanda rwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB rutangaza ko rwataye mu mvuto mu ndwi irangiye abayobozi umunani n'abagwiyemeza mirimo babiri mu muturere twa Musanze Burera na Gicumbi mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu bakurikiranwa ku byaha bya ruswa no kunyereza ibikoresho byari bigenewe kubaka ivyumba by'amashuri Jean-Baptiste Ndabananiye araduha inkuru y'Indonide.
Abatawe muri yombi biburera ni Jean-Baptiste Kagaba umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Cyeru na Dieudonné zirimo abagabo ushinzwe uburezi muri Cyeru. Abimusanze ni Théoneste hanyurwa bake umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Nkotsi Joyeux Nduwayezu ushinzwe uburezi muri Nkotsi Munyakabaya Majugu umuyobozi w'ishuri ribanza rya Rugarika François Xavier Nzabona Impa rwiyemeza mirimo Innocent Habyarimana uyobora ishuri ribanza rya Gataraga mu murenge wa Busogo na Thomas Karamaga rwiyemeza mirimo. Abigicumbi ni Théogène Harerimana umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya Gaseke na Emmanuel Butera ushinzwe uburezi mu murenge wa Mutete. Ku wa kane mu gitondo umuvugizi w'umusigire wa RIB Thierry Murangira yabwiye ijwi rya Amerika ibyaha bakurikiranweho.
Ruswa gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu bwite ndetse no kunyereza umutungo aho bishyuraga abakozi babaringa ndetse no kunyereza ibikoresho by'ubwubatsi byari byagenewe kubaka ibyumba by'amashuri gukurikirana abantu barya ruswa ndetse n'abanyereza umutungo wa leta ni gahunda RIB yatangiye mu minsi yashize nta nubwo izadohoka na gato kugeza igihe ibikorwa nk'ibi bizacika.
Murangira yavuze ko RIB yari iri gukora amadosiye yabo kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Ingingo ya gatanu y'itegeko rihana icyaha cya ruswa ivuga ko urukiko rubahamije ibyo byaha bahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarengeje imyaka 10 n'ihazabu yikubye inshuro hagati y'eshatu n'eshanu z'agaciro k'umutungo banyirije. Umunyamategeko Maître Jean Paul Manirafasha ntakozwe iby'iki gihano cy'igifungo avuga ko ari gito ko kitagamburuza abantu kureka icyaha cya ruswa yemeza ko cyahindutse nk'icyorezo.
Leta n'ubuyobozi ntacyo badakora. Impamvu mvuga ngo kurya ruswa bimeze nk'icyorezo nuko ibintu babihana ariko bigakomeza. Ibyo bya ruswa mu nzego zifata ibyemezo zitanga serivisi rwose ni nk'indwara y'icyorezo ifata umuntu ntanga inama ko nk'ibyo byakozwe n'abakozi ba leta bahembwa amafaranga aturuka ku misoro y'abanyarwanda.
Navuga ko nk'icyaha cya ruswa ugifatiwemo akwiye kuba ahabwa nk'igifungo cy'imyaka 20 cyangwa 25.
Mu gihe Maitre Manirafasha avuga ko ruswa yabaye nk'icyorezo, uyu mugabo wo mu majyaruguru nawe agaragaza ko koko ruswa yabaye icyorezo muri izo nzego. Gusa ntashaka ko tumuvuga imyirondoro ku mpamvu z'umutekano we twanamuhinduye ijwi.
Ruswa ntabwo izarusha kuribwa bitewe n'abayobozi, nubwo ntamuvuga ariko barahari, batari umwe, batari babiri, batatu. Hari imvugo bakunda gukoresha ngo nese akayabuze, ariko nshobora kujya kuri Fidel Cafe, ariko mu by'ukuri ntabwo nese akagira azabuze, ahubwo bari gushaka ikiguzi nkora kuremba. Ni benshi baza nk'uko nakubwiye ko ntabavuga, ariko ndabaye ntabwo njye mbishyuza, ariko bo ubwabo bakishyuza. Ashobora kuza gushaka icyiciro cy'ubudehe adafite amafaranga y'ibihumbi 5000 ntacyo yabona. Bitwaje ngo ntimubona ko turukorera hano kuri interineti y'abandi.
Umunyamategeko Maitre Manirafasha avuga ko ubukangurambaga bwakozwe buhagije ko aho bigeze ari ugushyiraho amategeko aremeye. Nyamara undi munyamategeko mugenzi we Maitre Frank Mugisha abibona ukundi. Cyakoze nawe yemera koko ko amategeko akwiye gukazwa.
Ibihano bikomeye byo birakwiye, ariko ntabwo byonyine bihagije. Bigomba kuba byajyana n'izindi ngamba nk'ubukangurambaga. Ubukangurambaga bukwiye gutangirwa mu bana, bagakura bazi yuko kwakira ikintu atagenewe ari bibi, bagahera muri yaba ari mashuri abanza, mu yisumbuye no muri za kaminuza, ku buryo uwo muco ubinjiramo.
Frederic Maniriho mu murenge wa Nkotsi yemeranya na Maitre Frank Mugisha ku ngamba y'ubukangurambaga mu guhashya ruswa.
Cyatanga umusaruro ukomeye cyane uhereye ku bana bakiri batoya ukazamuka ukagera ku bakuru no mu nzego zose.
Kimwe na wa munyamategeko Maitre Manirafasha, wa mugabo nawe avuga ko ubukangurambaga ntacyo bwamara.
Amanama twitabira ikintu cyarushwa ntabwo twataha batakivuzeho, kandi usanga no mu masantere ku bigo bya leta baragiye bashyiraho ibipapuro bibuzanya gutanga ruswa. Nubwo babyigisha mu mashuri, barira bari kubyigisha n'ababyigishwa nk'ibi baba bari kubakarizamo ingamba zo kubisaba, n'abasabye icyangombwa cy'uko ntafatiwe n'inkiko ukwezi kwa kane kuko abanje twakigezana kimwe kwa gatanu. Ntabwo ndabona icyangombwa, ntabwo n'abashinzwe bashinzwe kucyuzuza ubu ubirimo hari nabo kumuharusha.
Avuga ahubwo ko hakwiye ubugenzuzi bwimbitse kandi buhoraho ku batanga serivisi. Maitre Mugisha nawe ashyigikiye ubwo bugenzuzi, ariko agashimangira ko hakwiye uburyo bwinshi bunyuranye mu rwego rwo kongera amahirwe yo kurandura ruswa. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika mu Majyaruguru.
Tugushimire Jean Baptiste. Impunzi z'Abarundi bari muri Tanzania mu ikambi za Mutenderi, Nduta na Nyarugusu bavuga ko ibikoresho byo gupima umugera wa COVID-19 bitarahashika. Mu gihe hirya no hino ku isi abanyagihugu batanguye guhabwa incandago, impunzi ziracyarindiye. Kuri uyu wa mbere, umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika James Joven yaganiriye na zimwe mu mpunzi ziri mu ikambi ya Nduta.
Tugerageza kuraba hano mu ikambi rero, ni ukuri ni hamwe h'Imana ufashe ngo iyo ndwara ishike hano mu ikambi, ni ukuri iyo tumara. Nta bipimo biriho bishobora gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye korona, kuko naho yoza bakamutora heza iminsi itatu ngo bamutware, aba amaze kwandukiza baba bamaze kuba benshi. Kuko ugerageje kuraba, batubwira ko igituo kiriho gusa gishobora gupima kikemeza ko umuntu agwaye korona virusi ni Dar es Salaam. Umuntu rero umwe n'uyu amaze gufatwa, tumaze kumwikeka kashaka kike kuko yo bagwaye amaze kwerekana vya bimenyetso, ni hamwe bamutora bagatwara ibipimo bikenewe kuza gupima bakabaca birungi Dar es Salaam. Ibimvire nawe igi Dar es Salaam bizogaruka ryari? Twebwe turi hano tuzomenya gute ko umuntu yanduye cyangwa atanduye.
Mu isanzwe ngaha Induta nta bipimo bihari bipima ico kiza. Twe twifuza yuko ashe tworonka ibintu ze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende gupima ngaho hafi vyoroshye, kuko numva ngino inkambi nta bipimo bihari ngo barinda gusafi isafari hiyo za Dar es Salaam.
Saje nk'icyo mbona kimwe kiriho gusa bivanye n'iyo ngwara ya coronavirus. Nka twebwe nk'impunzi ukuntu tumeze kujya k'umwana rezwe mu maboko ategeye icyo nyina baza mubwira canke se wiwe, nuko nk'ubu bavuga ko ibipimo biri kure gusa bo bitwegereza kugira twebwe nk'impunzi tugurikirwe cyane, kubera twebwe nka twebwe duhanze amaso yiwe ni nyene, kuko yiwe nitabaye hafi impunzi zirahona.
Twe tubona rero nka twebwe nk'impunzi kwera ico kimwe n'abenegihugu begereye hano amande y'amakambi, kosaba ko ivyo bipimo leta yogira inguvu ico kimwe na UNHCR yoyo itujejwe bakabizana mu ikambi, kuko umuntu nimba baza kwikekwa canke baza kwerekana bijya ibimenyetso byerekana ko yabagwaye ico kiza cha corona amenyekane hakiri kare kugira koregwe akoregwe treatment hakiri kare cyane
turabye nk'igihugu cha Tanzania twajemo abatanzania hadufata ko menga twetura abantu turi imbere yabo abona ko menga turi nk'uturu tutunyekere nyene bohonyanga nyene bakirenganira ariko kubera nyene umuntu atari mu gihugu cyawo yavukiyemo aremera nyene bakamuhonyera ku mutwe tuje kuri iki kibazo cha corona ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi isirikiragira ubwoba kurebura icyari cyiza rero twabona nuko ngo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabana nko gukura amaraso mu ikambi kazajana i Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka nibirebire azuba yanduje benshi n'abazuba bamenye atazuba bamenyekanye bo bazuba ari benshi nuko mvuga twebwe nk'impunzi je ndibaza nk'ishira mu rya MSF cyaje gufasha impunzi nubwo ari sans frontiere atami paka bagira bwa kibazo kinini kiri ku mpunzi ntibagerageze rero batuzanira ibipimo batupimire ngaha gufi ari ugwaye bamenye ikintu bamutreta bamuvure hanyuma abatanzania nabo ndazi bo bari mu gihugu cy'iwabo
nibaza n'ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ikintu bamuvura cange utagwaye nawe amenye ikintu ashobora kwirinda nk'umuntu nawe biketse kurinda kumutwara ibipimo ndayisalamu bakazorinda kubigarukana abasoda mu mubiri baba bamaze kugira ingorane icyo dusaba nuko ibyo bipimo navyo bizana ngaha a Induta natwebwe mu mavirage batugwiririza ubudumu kugira umwe wese azara ari ikingira
nk'ico mbona cyifuta mbere joho nuno musi ngene noshaka yuko vera rabishitse nk'ivyo vyuma twumva bavuga ko biriho mugabo ntitubibone bo bizana bakabitwegereza nkuko batwegereje ibitaro biri hafi bagashemwe n'ivyo vyuma kugira bidufashe hakirikare ntidushikirwe n'ico kiza hamwe bidushikiye kufatwa n'umuntu numwe ngaha mu nkambi twese tuje duhera tugahona tugatabagara kuko hagi ikiza kirinze gishikira abantu benshi ni ngombwa kirarigita ho je nk'ico mbona cyane kinini ya gose botwegereje ivyo vyuma
urakoze James Joven kuri iyo nkuru. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Ihiganwa rya Basketball Africa League ribandanya kubera i Kigali mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere, ekipe ya AS Douane yo muri Senegal yerekanye inguvu itsinda Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Ibintu bidatanguye gushuha ku buryo hari abantu batanguye kuvuga ku makipe ahabwa amahigwe yo gutahira igikombe naho ihiganwa rikiri mu ntango. Umumenyesha makuru wacu ariko akurikirana iryo higanwa i Kigali, Jean-Claude Munyandinda, araduha inkuru y'Idonido.
Kuri uwa mbere mu mikino yo munsi wa kabiri w'irushanwa mu itsinda rya gatatu, ikipe ya AS Douane yo muri Senegal yatangiye reka inzara zayo Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria yitsinda amanota 98 kuri 76. Ni umukino wagaragayemo gukubana cyane kuko mu gace ka gatatu aya makipe uko ari abiri yanganyaga amanota 63 ku mpande zombi. Umukino ujya kurangira nibwo akagozi ka Groupement Sportif de Petrolier kacitse. AS Douane ifashijwe n'abakinnyi bayo ngenderwaho Cheikh Diarro, Mamadou Diop na Cheikh Kamara, bategetse Mohamed Harat, Hichem Sharif, Gezur Tuhamin na bagenzi babo gukubita ibipfukamiro hasi. Aya manota abiri y'umunsi wa mbere muri ritsira rya gatatu arashimangira ko AS Douane y'umutoza Mamadou Gueye ari umukandida mwiza kuri iki gikombe cya bar nubwo hakiri kare cyane. Inzobere mu mukino wa basketball zatangiye gukora ubusesenguzi zerekana amwe mu makipe ahabwa amahirwe yo kuzaza ku isonga.
Kipe ya US Monastir irakomeye cyane, ahubwo kuri njyewe nibo bafite icyizere cyane gutsinda irushanwa. Ni ikipe ifite abakinnyi bagera kuri 8 bakina muri ikipe nationale ya Tunisie, kandi murabizi ko aribo defending champions ba Afrobasket. N'abakinnyi bamaze imyaka irenga 10 bari kumwe, baraziranye, bafite experience yo hejuru. Muri 2019 bakinanye muri Coupe du Monde mu Bushinwa. Nubundi bafite icyizere cyo gukina muri Jeux Olympiques, muri Tokyo. So nuvuga ngo experience bafite irahagije.
Muri ritsinda rya gatatu, ikipe ya Zamalek yo mu Misiri yatangiye ikanga abantu umukino wayihuje na Ferroviario de Maputo yo muri Mozambique. Abakinnyi barangajwe imbere n'umutoza Samir Gouda ariwe Walter Hodge, Mustafa Kejo, Anas Mahmoud, Islam Salem na bagenzi babo batanze ubutumwa ko iyi kipe ikomoka kwa Bafarao ishobora gukora akantu. Kuri wa kabiri haraba hatahiwe imikino y'umunsi wa mbere mu itsinda rya kabiri muri irushanwa rya Basketball Africa League. Guhera saa 11 n'igice, ikipe ya Petro de Rwanda yo muri Angola irakina na AS Police yo muri Mali, hanyuma kuva isaa 3 z'ijoro rwambikane hagati ya AS Sale yo muri Maroc na Forces Armee Police yo muri Cameroon. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Juti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Aya makuru yahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri micro mari kumenaje Fidel Niyongabo. Mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.